Una cosa.
İrmon Brizani Radyo İzmir Amerika. Ijwi Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 ishuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 naho kuri ubuga rwa internet mutwumvira kuri wezi 3 akabungu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahayikaze mu makuru yacu kuri isaha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Mu Burundi uno munsi niho hatunganya ibikorwa byo gushinguranya kugenda ya President Petero Nkurunziza cyabereye ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega.
Abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko. Turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma.
Iyo ni Denise Bucumi Nkurunziza umutambukanyi wa nyakwigendera President Petero Nkurunziza. Abarundi barimo ikambi y'agateganyo ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo bazindukiye mu myiyerekano mu gitondo cy'ukuri uyu wa gatanu biyamiza ubusuma bw'ibifungurwa bumaze iminsi bukogwa. Naho sentare yo muri Pakistan yaciriye abagabo batanu imaze kubegeka ko icyaha cyo kuba umugwi Al-Qaeda no gushyigikira iterabwoba. Imbere y'ayo makuru tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Muri Somalia umuyobozi w'umugwi Al-Shabab Ashraf Azmi Abu Hamdan yishwe. Ejo ni mukankuza dufite ibindi kuri inkuru.
Ashraf Azmi Abu Hamdan yakomokaga mu gihugu cya Nepal. Yari ku rwego rwo hejuru batanga imyitozo mu mutwe w'abarwanyi ba Kiyisilamu. Itangazamakuru rya Leta muri Somalia rivuga ko abashinzwe umutekano ba Somalia biciye uwo muyobozi w'umutwe wa Al-Shabab mu bikorwa byabo bya gisirikare. Aya makuru bayatangaje ejo kuwa kane. Ashraf Azmi Abu Hamdan yiciwe mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Middle Juba mu majyepfo ya Somalia nk'uko radio ya Leta ikomeza ibivuga. Hari n'abandi barwanyi batatu nabo bishwe. Umutwe wa Al-Shabab umaze igihe umaranira guhirika guverinoma y'igihugu cyose cya Somalia kuva mu mwaka w'2008. Uwo mutwe ushaka gushyiraho ubuyobozi bugendera ku mategeko adakuka ya Islamu Sharia.
Turagushimiye Eugenie. Naho muri Nigeria umugwi ukorana na Leta ya Kiyisilamu wiyongoye ku mugwi Boko Haram wongereje ibitero. Uwo mugwi ntagondwa z'abayisilamu usa n'uri kurongereza ingufu mu buraruko bushiruseko bwa Nigeria uriko ugabisha muri kigiye ko uzokwica abasivile bafashe igisirikare cya Leta cyangwa amashyirahamwe ajejwe gutabara. Umugwi wiyongoye ku mugwi Boko Haram mu mwaka w'2016 uvugwa ko uvise abanywanyi 5,000. Ingufu zawo zasa n'izagabanutse mu ntango z'uyu mwaka kubera ubucanamo hagati y'abawugize. Nyamara mu ntango z'uku kwezi uwo mugwi warishe abantu barenga 120 mu ndwi imwe, harimo abantu 40 mu gisagara ca Munguno kirimwo abatayizabo barenga 150. Umugwi Boko Haram mu bitero vyawo ushimikira ku bibanza bya gisirikare n'abasirikare. Nyamara uwo mugwi waragiza kandi ibitero ku basivile ukoresheje ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi kenshi bikogwa n'abana b'abakobwa. Igisirikare cya Leta caragize insinzi kibifashijwemo n'abanyagihugu bifuza kuruhagarara n'ubwicanyi bihagarara muri ako karere. Muri Pakistan sentare yaho yaciriye abagabo batanu imaze kubegeka ko icyaha cyo kuba mu mugwi Al-Qaeda no gushigikira iterabwoba. Ibindi turabibwirwa na Geoffrey Mutagoma.
Itangazo ryaturutse mu ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu ntara ya Punjab yo muri Pakistan ryavuze ko burumwe muri abo yahanishijwe igifungo cy'imyaka 16 n'ihazabu y'amafaranga. Imitungo yabo bwite nayo yafatiriwe. Urukiko rwabahamije ibyaha byo gutanga amafaranga ashyigikira iterabwoba, gutunga ibisasu biturika, kuba mu mutwe utemewe n'amategeko no gutunga inyandiko zawo. Uko ari batanu bafatiwe mu mujyi wa Gujranwala mu mpera z'umwaka ushize. Ikinyamakuru Dawn cyandikirwa muri Pakistan kivuga ko bayoboraga ishami ry'umutwe wa Al-Qaeda rishinzwe itangazamakuru muri icyo gice. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kugenzura ibikorwa bishyigikira iterabwoba mu buryo bw'amafaranga washyize Pakistan ku rutonde rw'ibihugu bigomba guhozwaho ijisho, uyisaba guhigisha ubuhindu bene ibyo bikorwa ahariho hose ku butaka bwayo.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwananyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi uno munsi niho hatunganywa ibikorwa byo gushyingura kugenda ya Perezida Petero Nkurunziza byabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eroje Wirikaneza akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya.
Indirimbo z'ubucuri ntimba nk'iyakorale y'abakozi bo kirimba cha president zoziriwe zasamirana ku kibuga cyitiriwe ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega habereye imihango nka yose y'ugusezera rya nyuma president Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na Ntare Rushatsi umwami wa mbere w'u Burundi hamwe n'izindi ntwari nka Rwiri rwa Gasore yagwaniye kwikubukira na Melchior Ndadaye yazanye demokarasi. Yavuze ko aho mu by'umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga
turizwa n'ubusa turizwa n'ikirukuri turi rero mukunzi adukunze ururengeye ubwo tumukunda Nkurunziza ari inkinzo ikingira iteka iteka ry'akarorero k'indongozi nziza n'umukunzi soma mbike umukunzi pampe w'u Burundi iyi Imana yari kutugisha inama haba namba swe twari gutana umurimyi w'amasaka natangura kugesa ibishishi ahera nyabona kuyarimwo reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda abanyakibi ntibahabwa mwandukiza jewe ubwanje ndahombye umuhanuzi mukuru umwe abazwa byose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye wa wundi amenye icasongoyihwa.
Ndayishimiye yumvikana mu ijwi afite agahinda kenshi akanagira ahagarika kuvuga amosozi akagenderanira mu maso yanagize ibyo atangaza n'ibyo asaba Abarundi.
Nk'uko wabiduhimirije tuzabugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye twubake ikirimba hambavu y'ingoro dushyitse rya sezerano ry'igiseke gishyigikiye kandi gishyikiriye mu ntumbero yo gutera iteka nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza. Nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka. Turasabye umuntu wese azoca hafi ya kiriya kibanza aruhukiramo yaba ugenda n'amaguru cyangwa ugenda n'ibihinda guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesha nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza.
Umupfasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa Perezida Ndayishimiye leta umunega wiwe yararongoye ukuntu babaye hafi. Mu isengesho ryiwe Denise Bucumi Nkurunziza yashimiye Imana kubona agize amahirwe yo gupfa uwiwe mu gihe atari bose bayabona.
Abarundi bahora bamuyoboka bamushyigikira urabashoboza kuyoboka no gushyigikira Samuragwa yasize kuko nawe nyine yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko. Turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse. Hari abafishije ntibahamba natwe hari abo twafishije
kwa hamba turagushimira rero ku iki gikorwa gikoretse. Mufatoni Denise yabonetse ari cyane yanavuze ikindi kintu kimunezera n'impfuvya asize
ikindi cyaturemesheje twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushime Imana kuko nyakwigendera agiye atahe mu kiyo umuryango ntiyigeze aduhemukira kandi ntiyahemukiye n'igihugu kuko yahemukira igihugu twari kuba hano ariko kandi tumaramaye. Ikindi nacyo yarangije atarushe atarushe cyane. Ikindi dushimira Imana nuko atapfuye urupfu twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi bapfuye urupfu rw'agashinyaguro.
Ibihugu bya Tanzania, Kenya, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial hamwe na Zambia byarungitse intumwa zimwe umupfasoni wa perezida wa Zambia asanzwe ari umugenzi cyane wa Denise Nkurunziza. Umushikiranganji wa mbere wa Tanzania yavuze ku giti cy'abashyitsi Kassim Majaliwa yagize isezerano.
Moja kati ya kazi kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambapo alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa nchi za SADC, aliomba
kimwe mu bikorwa yakoze kandi asize nicyo baganiriye na Perezida John Pombe Magufuli ahagarariye umuryango wa SADC. Yasabye ko Burundi bumunywanyi turababaye kwaseze y'isi bitarakorwa ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu tuzobishyitsa. Twebwe Tanzania munsi y'uburongozi bwa Pombe Magufuli tuzogufasha kugira ngo Burundi bumunywanyi wa SADC kugira ngo dukome ze iragi icyo gikorwa yatanguje nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yaratamiye cyane kubona Burundi bwinjira muri SADC. Niko bwana Majaliwa yashikirije. Perezida Nkurunziza yatandavye kuwa munani ku kwezi akaba yokwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Asize umukenyezi n'abana batandatu. umuhungu we w'imfura Kelly Nkurunziza akaba ari umuntu wazangabo z'u Burundi afite ipete rya Lieutenant n'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango yo gufuba se yambaye impuzu za gisirikare eloge uri ka neza ijwi rya Amerika
urakoze eloge Abarundi barenga 1,500 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira bazindutse mu myerekano mu gitondo cyo munsi wa gatanu biyamiriza ubusuma bw'ibifungurwa bumaze iminsi bukogwa na bamwe mu bakozi bashinzwe ibifungurwa muri iyo kambi imenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye n'impunzi zo mu ikambi ya Kavimvira
cyane ndo kora umwigaragambyo nuko amaze igihe kirekire ngahari ubusuma turabutohoza buri mu buryo bw'inyegeje ubwambere barasakora barifite biba ariko bukebuka kigiye dutohoza twasanze burya atari abarifite turi ko tubireba harimo bamwe bamwe muri aba bakozi ba biba kuko niba nagomba no gushyira dosiye hejuru ngo bigaragara abasuma baboneka baribo biboneka neza yuko aribo niyo dufashe ibintu byibwe ntibashaka ko tubishyira habona bashaka tubinyegeze bigaca biherera iyo nimba mu by'ukuri barumva ikintu biciye muri porotaye byashyika muri tiktok bigaca bica mu ntoboro y'amabati bisohoka hanze mutubarize ayigeze irumva ikinya ko hari abandi barefite b'inyuma y'urupangu baronka inda mu ijoro abaribo hanyuma icyo kimaze kuhaba turavuga n'ikindi kibazo cy'ukuntu batubyinditse bacukumiza ngaha kugira bakume baronka ukuntu injya zihita birira natwe bakatukumizaho kutujyana hehe mu nkambi batugize nk'urudandazwa turi abantu bameze nk'abanyororo bafungiye ahantu kugira baronka ukuntu baturira ibintu biturungikira badukoze mu rudandazwa
ikibazo cyabaye muri kambi ya Kavimvira y'abarundi bari ngaha muri kambi ya Kavimvira saa tatu z'ijoro twabyutse tumaze kubyuka kubera hari haheze igihe kinini cyane imifuko y'ubufu imigereni y'amakoto igenda tutazi iyiri kiraja ejo rero tuba tumaze iminsi turunga urunani rw'abantu b'abahungu dusanzwe tuba ngaha turararira tumaze kurarira dusanga twagiye kwikangura kurarira dusanga imifuko ya mbere yamaze kugenda imigereni imifuko y'amanjegeri tugiye kubatesha abandi bagenzi babo baca batangura kudutera amabuye natwe tubajya ko tugiye tubirukanga ko dusanga abajaji zingahe zibiri zamaze gupakirwa zagiye niko guca dutora ibi mubona ngaha iyi mifuko cumi n'itanu n'ibice bibiri ubufu nibwo twatoye ariko amavuta n'amanjegeri ntitwashoboye kubironka byari byamaze kugenda n'abajaji ibyo rero nicyo twagerageje kubatesha aribyo mubona ngaha
byatwawe n'abandi
ababitwaye ntitwababonye ariko byafatiwe mu gikoni aho bateka indya bagaburira abarefugee abakozi bateka mu gikoni n'iyi saha ntiturababona
turarembye ahubwo n'inzara iri mu kutwica kuko urabona batugaburira rimwe isosi gusa ya manjegeri none imana bari bamaze iminsi twumva ko ibintu byibwa rimwe muri wa mugani w'ikirundi bavuga ko iminsi y'igisuma iharuwe ko ari 40 none yarayishitse ejo twafashe imifuko imivugo 15 yayindi bajaje zaragiye zuzuye zitatu zaragiye zuzuye urumva kubera twasingira urupangu kugira tubafate baratoboye ariko kandi bikaca bidusiga ahantu muri soke urumva imivuko imwe twayifatiye hamwe tuyitesheje ariko barayiba iyindi nayo tuyisanga ahantu mu gikoni ifutse niyo mashitingi urumva aba bayoboye ngaho uru rupangu barabizi nk'abasinyira ibi biryo kugira ngo bigende gusinyirwa babiteko mu gikoni baba babizi
murasaba
icyo dusaba urabona nk'abo muri seneri bamaze iminsi baduhenda nk'aho imyaka tumaze ni myinshi ngaha hari abamaze imyaka ibiri hari abamaze amezi icyenda amafomu yarataye garani baduha n'ubu bunoze baduhaye ubuntu bw'inzira buzo mutumaza namba tuzomara iyindi myaka ibiri sinzi rero iyi taranzite ko yahindutse inkambi ko bityo dusaba ko badutwara urumva ko batudindiza ngaha kubera baturira ibyacu urumva biragaragara kuko urabye ukaraba iyo nuzenye ukarabi yo mifuko yose ingene ingana nibindi byagiye urumva ko ratwicisha inzara nico gituma abanka ko tugenda kubera baze baragi ibyo bijyo
ingaruka bigira ni kubera abana bacu birirwa gusega igarama benge ni murongwe bakirwa barafunze batugaburira isosi y'amanjegeri ubugari bakaduha kadaye kamwe ibindi baguma babyiba saa kumi n'imwe niho inzara ikiri twinshi aho kutugirira neza nk'amakunga atwitaho mugabo bategetsi baturongoye nibo baturira ibyacu twebwe rero turiko turasaba twisaba amakungu naoni iduhagurukire badukure ngaha kugaho baduhaye bariko batwica bakatwica n'inzara inzara yatwice ntibatujyane basi mu buhungiro bukuru
bavuga ngo ibyo kurya ngo byibwe ngo n'abakozi bo mu gikoni ibyo kurya byiba n'abantu babategetsi bo ngaha nyine mu nkambi ko nta mukozi w'igikoni afite urufunguzo rwa sitoki kandi nta hantu tubona ahantu bo baratoboye n'abakozi bo mu gikoni rero bafise abantu b'abashefu ngaha bakorana nabo bantu nibo tugende kumenya cyangwa bahindura abashefu bakora ngaha bazi n'abandi bantu ko nimba baze kudutwara naho badusubize iwacu mu Burundi basi nta ngorane
twebwe ikitubabaza kandi ni uko twebwe iyo turiko turabaza ukuntu ibi bintu biriko birasohoka abakozi bo ngaha nyene bo badutera imirago no kutwishyura nabi ukamenga twebwe ntabwo turi ibinyabuzima mbere ni kubera iki ashaka kutwishyura amajambo atubabaza kandi twaje duhungira igihugu cyabo rero je twagomba gusaba twe turazi neza ko kugira imfungurwa zisohoke ajya muri sitoke barazisinyira bakavuga akerekana imifuko neza yasohotse aramize kaje sivere bamusivamo ntibarabe ni ukuvuga ko ijya mifuko batuye baduhereza turayizi ijya iyo mifuko 15 rero nayo niberekane ingene yasohotse hama ubugira kandi twebwe tumaze igihe kitari gito ngaha hari abamaze imyaka ibiri hari abamaze imyaka itatu amezi ngo amezi atandatu kuduha n'amavomo baduhaye abanyuma ariko ashaka guhera none tuzoguma ngaha kuzoshika ryari mbega bavuga ko atabarabara ibyo bapakira bijya hehe bigenda gute
urakoze Vedaste uyu munsi nk'uko mwabyumvise niho hatunganya ibikorwa byo gushingura nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza byabereye ku murwa mukuru wa politiki Gitega ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe mu Barundi bamenye nyakwigendera kuva kera gushika muri ibi bihe barimo Ndiho Jerome yakoranye na nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza kuva igihe CNDD-FDD yari kigwanya ubutegetsi bwa leta y'u Burundi akaba kandi yari n'umuvugizi wa CNDD-FDD ambasaderi Mbayahaga Isidore ari mu gice cy'umugambwe iprona utemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati na Eric Nsengimana arongoye umuhari nyafrika w'ugwaruka ajap african ndiho Jerome aratanga bavuga ukuntu yamenyanye na nyakwigendera Nkurunziza
perezida Nkurunziza kwigendera twamenyanye ubwa mbere korana tukaranabonana igihe hari kuri Nyangoma igihe twari mu rugamba ruhamuza demokarasi hanyuma rero twarabonanye maso mu yandi hari kuri Ndayikengurukiye niwe yatwara CNDD-FDD tugihe bwa mbere twabonana hari mu kwezi kw'indwi muri Arusha twari twamutumiye ko kugira ngo duhurireho n'abategetsi b'umuhari CNDD-FDD harimo Ndayikengurukiye Rajabu n'abandi natewe hanyuma rero tumutuma ko kugira ngo aze muri delegation yo guhura na nyakubahwa Nyiricyubahiro Mandela ubushinduwe ibihumbi bibiri nogiye namubona rero amaso ku yandi mbere yaranezereje cyane mu buryo kubera ko niwe yari agejwe ibyo kugira kumenyesha umuhari CNDD-FDD mu Burundi yaranoze nka minisitiri wo hagati wo mu gihugu hagati mutuma ko rero kugira ngo tubone Mandela turi kumwe hanyuma rero icyo gihe rero ijambo ryavuzwe nige nari kurivuga ugana kinsaba Ndayikengurukiye yuko uriha Petero Nkurunziza aba ari wavuga kuko twashyitse ko ku mwanzuro twashyitse ko na Mandela kugira ngo abari ku gihugu bahora bakorana biyumve n'inguvu
namwe ambasaderi Isidore Mbayahaga ukuntu mwamenye umukuru w'igihugu yitabye umuremyi Petero Nkurunziza ibintu mwibukira ko mwatubwira nk'ibi
Murakoze cyane nyakubahwa Frederic. Jewe umubyeyi wacu yisinziriye n'icyubahiro Petero Nkurunziza. Jewe mu by'ukuri twabonanye umunsi wa mbere hari tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2009. Nari nsanzwe ndamwumva kujya abanyagihugu bato basusanga bangondera mu butegetsi kure. Mugabo izi tariki niho nagirije ubuntu ndatumwa ko uturindiwe dusangira amasengesho kuko hari igicaniro barasenga n'izi yose ku bamuntu niwo munsi wa mbere ndamubona. Rero nasanze mu by'ukuri kuva icyo gihe muravuze muti ibintu mubibukira ko mu by'ukuri uyu mubyeyi wacu yari umuntu afite urukundo rwinshi utashobora gusobanura. Urabona ko ibyo akora atari umuntu abikora gusa ahubwo harimo umutima w'Imana muri we kuko yarakunda abantu adacyatuye atarazi igihagararo cy'abantu atarazi bakiya. Yari umuntu uzi urukundo kandi aciye bugufi kuko umuradi icyubahiro cy'umukuru w'igihugu nawe murakizi ariko warabona ko ari umuntu aciye bugufi mu kuramutsaba akabegera akababumbira ukabona ko ari umuntu nyine w'Imana. Icyo rero twarakimuyeho kandi mu rugendo rwe rwose ngiye kugucokereza mu Rwanda ntiyigeze ahinduka. Yari umuntu yuzuye impuhwe iyo yumvise umuntu yagize ibibazo wamwumva ko adaceceka yarahaguruka akabaza ati mbega naka bimeze gute. Ukabona ko ari umuntu agize urukundo akunda abantu akongera agakundisha abandi. Urabona ko ari umuntu muri we ari umunyamahoro ari umuntu yiyemera kandi azi yavuye azi yagomba kujya. Urabona ko ibintu byose akora abikorana umutima uri mu nda. Yari umuntu w'umugabo koko amushitse hanyuma ikindi nacyo tutodeha yari umuntu w'ibikorwa yarakunda ibikorwa cyane akongera agakundisha abandi ibikorwa akababwira yuko amaboko yabo yakeza gutera imbere. Nagenda kumenyesha yuko uyu mubyeyi wacu akiza kera hariho imigani baca yapfuye ahindura bazo kera bavuga ngo ukize akiri iwabo. Wasanga abategetsi benshi bo hambere ubwiye iwabo wasanga ariho hateye inyuma hatagira ikintu na kimwe ariko wewe yavuze ati ukize akiri iwabo. Ni kuva ku ntwaro yiwe watanguye kubona ahimiriza abantu bose yuko bajya guteza imbere aho bavuka umubwire kuraba amaprovense yose basanga hari higanwa ry'iterambere kuri we. Wasanga kenshi abantu baduze iwabo abategetsi atanu bafise n'icyumba araramo muhira atahubatse n'akazu kakumukeza mugabo uye urabona ko abantu benshi bashiga mu ngo zahawe yari abahimirije kubaka. Yari umuntu rero atikiyerepa yari umuntu brema kuvuga ibintu byiwe tubivuga amajoro agaca n'imirango ikira kubisigaye ntatwaye umwanya abandi. Yari umuntu w'urukundo rw'ukuri akunda impfubyi agakunda abapfakazi ku buryo twagiye tubona ibintu tutarigeze tubona na rimwe aho usanga ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hariho irerero ry'impfubyi basanga impfubyi z'ubwoko bwose abana babyawe n'abarwayi mu mutwe bagataza cyangwa babyarwa n'abakobwa bakagira imitima bakabata ku mayarara iyo abimenye yavuga ati nzanira abo bana n'abana b'igihugu ndabareta. Ibyo rero ni ibintu twagiye tumubona ko byinshi tuza turabivuga mugabo duhaye ijambo. Murakoze.
Yego namwe Eric Hasenimana ndazi ko muzi neza cyane nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Ikintu mubwira batwumviriza ni ikihe kuri uyu mushyirantahe itabye muri
murakoze cyane ku bijyanye na nyakwigendera umubyeyi wacu nyamucyubahiro Petero Nkurunziza. Ikintu twe kumumenyera ko nuko nka jewe yaranyakiriye akatari gake mu biro vyiwe anteza intege mu vyo ndiko ndakora akambwira ati umugabo ati ibintu uriko urakora ni ibintu bikomeye cyane mu kwaruka kandi uravye abakuru b'ibihugu bagiye baca ntizakunda ko nk'ibintu uriko urakora uri umujene nka jewe mvuka mucango zoshindajuru hariya utagira umuntu wo hejuru agushikana ku mukuru w'igihugu ngo mushobore kuvugana cyangwa udafite ni ukuvuga igihagararo gikomeye mu gihugu no ugashobora kupakira cyangwa ku telefone yakubaze ibikoguri kurakora ingene biko biragenda akagutera intege ati ingora nuri kurabura nazo twese twarahuye nazo na wewe komeza n'ukugira ukuba giteza imbere novuga mu ncamake ko yari umuntu novuga ko atatoranya umuntu ku butoni canke atatoranya umuntu ngo apfuka ngaha canke ngo ntagire uwo nkukubwira ariko yarakunda abakozi yari umuntu w'urukundo yiyegereza abantu bato bato akankuraja leta organization abantu bari mu mashyirahamwe y'ukwaruka
tugarutse kuri mwebwe mushyirahe Jerome ndiho abantu bari begereye nyakwigendera perezida Nkurunziza bavuga ko yari afite agatazirano igihe umuhari yarimwo wari ukiri hanze ugishaka kwinjira mu Burundi akazi na kamuhuza ko bakavuye kuko babivuga
bamwise umuhuza kubera yuko ku rugamba rwo guhamuriza demokarasi bagiye mu ishyamba ryagonye ubuzima abantu bacu rimwe na rimwe barasubiranamo basubiranyemo rero byateye ingorane nyinshi cyane n'ubuzima bwa bamwe bamwe bukahaherera mu buryo rero kugira ngo ibyoye ntibibandanye Petero Nkurunziza perezida wacu twabuze icyo gihe yarabanguranya agahanura akajya hirya no hino agahuza kugira ngo ibara ntirigwe mu buryo rero kenshi na kenshi yarabishika ko yashaka ku ngingo yifuje yuko abagira abasubiranemo basubira gufatana mu nda wumva rero ku rugamba rw'abuza demokarasi yakoze ibi bihabaye cyane byatumye urugamba rubandanya ni nacyo gituma rero tariki 15 gitugute 2000 mu 2000 gutyo oye na rimwe mu kwezi 15 gitugute icyo gihe rero cyo gituma abo bari kumwe na cyane cyane Adolf Nirimana na Rajabu abo nibo bari hejuru cyane mugabo muri abo bayiteje yari kure muri uwo mugiri umwana abo rero nibo baciye basaka ingingo yo kugira ngo bamubwire kibigenza n'ijambo ryanditse mbere ryanditswe mu gihe abo bari bategereje kanditse tukumubwira ikibigenza uwanditse wasinye ku mukono w'urwo rwandiko rumugize ikibigenza ni Adolf Nirimana kuva icyo gihe rero urumva Muhuza Nkurunziza yasanzwe amaze kuba umuhuza yaciye ajya hejuru y'urugamba icyo gihe asubirira asengurukiye amusubiriye rero azi ko iyo ingwano nk'iyo yari imeze nk'ibindi biruka kuruka dubutake umwe abafite mwa agahereza Nkurunziza rero niwe yafashe iyo temo ya nyuma yatumye abandanya urugamba kaho CNDD-FDD iva mu ishyamba ikagenda mu butegetsi mbere CNDD-FDD igatsinda n'amatora 2005 nuko rero Nkurunziza yari umuhuza mu buryo mbere amaze kuba umukuru w'igihugu urumva kari mu ishyamba karaba no mu buzima busanzwe mu gihugu naho nyine harabaye ingorane
izo ngorane turazigarukako mu kanya ariko nagombanira hamwe na kanya ambasador Isidore Mbayihaga na wenye atubwire niba hari ibintu abona byaba byakozwe niba ako gatazirano koko karibonekeje mu byo ashobora kuba yararanguye mu gihe cyose yamaze ku butegetsi
murakoze cyane bo jewe ibyo mu ishyamba hazina kuvuga nkuko ntabyabuzi mugabo wese burya iyo umuntu ameze uko nyene akunda guhuza abantu ibihe byose abayeho urabimubona ko rero warabona ko kenshi abantu ngaha yumvise hari amatati hagati y'umuntu n'uwundi yarakunda guhamagara uwo muntu akahamagara n'uwundi akavuga ati byoba byiza mutabandanije ibyo bintu ndiko ndumva ahubwo mugahuza mugakora mukamenya mwese yuko muriko mukora icyo
Ambassador Isidore Mbayihaga ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwarose kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika
nakwe turakenuze cyane Ijwi ry'Amerika ryanteshanya kuduha ijambo kugira ngo tubihe dushikirije ku byerekeye ubuzima bw'igihugu cyacu murakoze cyane
mushyirantahe ndiho Jerome mwakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika namwe
turakenguritse yuko muduhaye akanya
inshuti z'ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozeje kwa makuru yacu yo kuri isa tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire kandi engineer yadufashije mu guhinga bw'ibyuma na Fatou ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro yari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri micro ari kumwe na Jean-Denis Yonga tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.